big mandala.
Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Radio ijwi y'Amerika isanganira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda n'urundi mu tundi ya kumirongo idufi ya shatweza ku mitiro 19 no ku mitiro 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Mwiyo neza mfite mwese turi kumwe ni Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro byo ku isaha ibiganiro tubandanya kubategurira imungo zacu kubera ikiza cya korona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. I Makamba na Rutana mu Burundi abarundi baherutse gutahuka bavuye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bakirwa neza n'abasigaye mu Burundi, nyamara ngo barahanzwe ikibazo cy'amatongo. Abakuru ku mitumba bavuga ko icyo kibazo cyama cyatorewe inyishu.
Nta kirengaje mbo n'abaza bavuga yuko basanze itongo barinyaze. Iyo bishitse dushatse bumviriza, dushatse duhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo, hanyuma tukabumviriza tugashatse batunganiriza uwo wegukira iryo tongo mwene rya kabari we dushatse turishikiriza.
Uyu ni umwe matware bo ku mutumba Kayogoro. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika y'Agabi nini arimo ikibazo cy'Abarundi bari bagiye mu Rwanda kwivuza canke mu kazi, ikibazo cy'inzara mu mpunzi z'Abarundi ni kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'ibitigiri by'abandura ikiza cya korona bibandanya kwiyongera mu gihugu cya Uganda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko iyi mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turahera mu yavugwa muri Mali. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita mu gatondo ko kuri wa gatatu yatangaje ko atanze imihoho kandi bica bija mu ngiro. Ni nyuma yaho abasirikare b'abarobeli bamukubitiye kudeta ejo ku munsi wa kabiri. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, uwo mugabo w'imyaka 75 yavuze ko leta n'inamashinga amateka ya Mali bifuswe. Yashimiye abanyagihugu bamubaye hafi mu myaka yari amaze ku butegetsi hamwe n'urukundo bamweretse. Iba bitangaje inyuma yaho we n'umushikiranganji wiwe wa mbere Bubu Cisse bafatiwe n'abasirikare ejo ku munsi wa kabiri. Bibaye kandi nyuma y'amezi hari uruhagarara rwa politike mu gihugu rwabayemwo no gutana mu mitwe hafa abantu bashika kuri 11. Bibaye kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yagiye yari yasabye ko perezida wa Mali hamwe n'abagize leta yiwe barekurwa bidatevye kandi atakibanje gusabwa. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano nako kategekanya gutunganya ibiganiro byihuta ku ruhagarara muri Mali. Iyo nama yari yasabwe n'Ubufaransa hamwe na Nigeri ikabera mu mwiherero. Umugambwe uri ku butegetsi muri Cote d'Ivoire watangaje ko ku munsi wa gatandatu uzokwemeza perezida Alassane Ouattara ko ari we mukandida azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Perezida yari yarahevye kongera kwitoza, ariko yongeye kwisubira ko inyuma yaho we yari yarahisemwo kuzomusubirira umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly ahitaniwe n'ingwara y'umutima mu kwezi guheze. Ibwirizwa shingiro rya Cote d'Ivoire ryemeza ibiringo bibiri ku butegetsi, ariko Ouattara w'imyaka 78 y'amavuko amaze gutwara ibiringo bibiri yasabwe n'abayoboke biwe kwiyongera. Abanyepolitike b'igihagararo baramaze kumenyesha ko bazohiganwa nawe muri ayo matora yo ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi. Abo nabo ni Henri Konan Bedie yigeze kuba perezida wa Cote d'Ivoire, wahoze ari umushikiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessan, wahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire Marcel Amon Tano, hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'indero Albert Toikwese Mabri. Chanceler w'Ubudage Angela Merkel kuri wa kabiri yasabye abanyagihugu biwe kwambara udufukamunwa no kubahiriza ayandi mategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 nimba bashaka ko batezurirwa ingingo zafashwe ku gihugu. Merkel yavuze ko ibitigiri bishasha by'abandura hiyongereye inshuro zibiri mu ndwi zitatu kandi kw'ibyo bidakwiye kubandanya mu gihugu. Yavuze ko iryo gwirirana ryatewe n'uko abantu bagize ingendo mu buruhuko bwo muci kandi ko adashobora gutezura ingingo zafashwe kuri COVID-19 mu gihe abandura bashasha biyongera. Ikigo cy'ubudagi kijejwe kugenzura indwara kuri wa kabiri cyatangaje ko abantu bashasha 1,390 banduye uwo mugera. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika itangaza ko abamaze kwandura uwo mugera mu Budagi bageze ku 2,276 n'amajyanindwi hamwe n'abarenga 2,290 umaze guhitana. Iyo kaminuza nyine ivuga ku kwisi uwo mugera ugeze ku barenga 2,211,987 n'amajyanabiri umaze kwandukira hamwe n'abarenga 2,775 n'amajyanicyenda. Hano muri Amerika naho abarenga 5,478,500 ni bo bamaze kwandura hamwe n'abarenga 171,600 bamaze kuhasiga ubuzima. Ibihugu bya Israeli na Sudani byo kuwa kabiri byavuze ko byegereje gushika ku masezerano y'amahoro inyuma y'iminsi Israeli igiraniye amasezerano nk'ayo na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Urakoze Aloise ku makuru uje kudushikiriza. Tuyibutse inshuti mwese kuri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isanganiro i Washington DC mu Burundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi ku FM 103.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu ntara tuyatanguriye mu mujyi wa Uganda ho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza ca corona ngo ari naco catumye ibiharuro vy'abanduye ico kiza biduga. Inzego zijejwe umutekano zace zifata ingingo ziteka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido inkuru mugezi wacu Ignatius Bahizi ari mu Buganda.
Mu minsi mike ishize imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 yazamutse ku muvuduko uhambaye ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100 kandi mu cumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu 3. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuye ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya yabanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo kubagera ku 3,333 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye abagera ku 165 bo bamaze kuvurwa barakira kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kuja zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubundi kizi yakurikiza. Ministeri ibishinzwe kaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala abiramo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushira abakozi bazo umukato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya Leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo, kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi, ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Dukubitire mu Rwanda naho aho abarundi harenga ijana na 30 bifuza gutaha bakiri muri icyo gihugu kubera imbibe zugaye bitewe n'ikiza cya corona. Benshi muri bo bari bagiye mu Rwanda kumvu z'akazi cyanke kwivuza, abatari bake muri bo batanguye gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tire Kavera. Niyo nkuru
igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'Uburundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati y'ijana na 30 n'ijana na 40. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo, kuko hashobora kuba hari abatayituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza c'umugera wa corona. Bagezwe ahanini nabaje kwivuza, abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi, abari kuramutsa imiryango yabo, hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 800,000 yitike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko Leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'icyo kibazo ari nyinshi. Kubera umutekano wabo, bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina.
Murabona iyo bakomeje kuja mu gihugu cy'iwawe kandi barusanze ufise igihe watekanije cyo gusubira inyuma, ntabura ibintu by'amafaranga, kabura uburyo bwo kubaho, hariho benshi bari bafise ubuzi, twatakaje ubuzi, tubayeho nabi, tuguma dusaba indaro, umusanga uri kuraha. Uragurana umuntu, uragurana umugenzi, ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa, bakatwereka twagenda, kuko urumva ntabwo twahunze, twagiye tuje ku bintu bizwi.
Ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro.
Abanye Burundi ngo barabyase, sinzire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi. Hari ahubwo twese tuzamusaba, ahubwo twese tugiye gutanga kusaba, kuko urumva none twabaho gute? Ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise. Ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye FEMA kine cyatubwiye ati ingurane zanyu turazizi, nimwe murarindira, natwe tuzohava tugenda gusaba ubwo buhungiro. Tukaba twaza ko bazo twakiye kuko twagize ingorane. Urabona nk'ubu Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi. Iyo bamaze kuvangwa n'abazi, tuzava tugira n'umutekano muke, aho tuzasubira hariya. Iryo gituma rero benshi batangiye kuza barasaba bagume ngaha.
Icyo kibazo cyatumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu. Urugo rurimo umwana kumabaza mama rihe, bakavugana ku telefone, ndagukumbuye uzoza ryari, nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye, ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi, umwana akababara ubwizi urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye. Urumva ko nkuko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hana twari twaramvise ngo bagerageje Leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubw'u Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza, arazukoze kurenga na mitunzi byahereye.
Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cyo Burundi yatangaje ko kugira ngo abo barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu heze.
Abo bantu wumva ni abarabarundi none ni babagomba gutahuka, hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira ategerezwa gucamo, kandi hariho yavuze iki kiza karanda cha korema. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu cyubana amateko ya OMS nihagera bazogaruka. So kubangira rero haba hari ibiriko birakugwa mugabo bantu nibafatwe n'impunzi. Abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishoye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwi heze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha. Ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko u Burundi bwanga kubakira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'ubuhushya bwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni kibazo ubwa mbere cyari catewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Dukubitire mu Burundi aho abarundi baherutse guhunguka mu ntara ya Makamba na Rutana bagifise ingorane zo gusubizwa amatongo yabo. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Intara za Makamba na Rutana mu bwanwa bw'u Burundi ni zimwe mu ntara zakira abarundi baherutse guhunguka ku bushaka kwabo bava mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ziri mu ntara ya Kigoma, igihugu cya Tanzania. Bamwe muri abarundi bahungutse muri ano mezi abiri aheze bavuga ko muri rusange bakiriwe neza n'abasangwa, nk'uko byemezwa n'aba bakenyezi bahungukiye ku mutumba zone na komine Kayogoro, intara ya Makamba.
Nukuri turahana yambu kare turaramukanya nta na kimwe baratwakiye baratwakira utuntu tuzanye aho dushitsenye n'inzu dukose baradufasha kutwinjiza cangora ne nimwe turicara turayaga turatera inkuru bakatiye muganda kenya gatunguru wunda kaza tukagahana takibazo na himwe bakakura urutsa utwawe dukwiye nta kantu kavamo arako wibagiye barakarondera bakakukazanira uri hanyuma hagushikana aho wagombye gushika atakibazo na himwe
ubigaragaza zubona zanagakoka kaza gukora mutsakaza ati mwene data yakumbati ikenya kumbati twasigaye aha nuza avuga ngo mpereza twatugori wose ko manage inzoriranyishi tugahana utumuha yaragenda nawe akaraba ati umuntu yagizibuka zubona rutwa kuzani.
Naho biruko bamwe muri abarundi bahungutse bavuga ko hari igihe basanga amatongo yabo yarihagiwe n'abandi bantu bigatuma bashikira mu manza z'urudacika, nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi yahungukiye ku mutumba wa Kayogoro.
Jewe mbere nasanze n'imanza zirimwo magomba kuntwara homba bakaparisera nabako hagati y'abantu tutazi bakavuga ngo naho iwabo atarahi iwabo, hanyuma rero bagaca babaca baducira imanza mbi babakabacira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera baca barahatwara none imanza nazo ziri muri sentare. Aba rero abashinga nawe bangaha bakabona iyo babahaye amahera bagaca bagenda ngo bashikirize. Rero natwe tukaca twanka none ubu rero tugomba tubandanye niyo badutwara muri sentare tugenda iyo ataba babanye mbere barabafashije bamwe bamwe barabafashije n'ubu baracyabafasha none ko bitarahera n'ubu baracyabafasha ariko rero ubwabo ikintu cishe ngaha n'ukubera ibiturire byari biba byinshi bagaca rero bagomba kugabitango ryanaka ngo nta n'abanino ngo abitanzania ngo yaze agurishe gibuye we yahoramwo rero ngo aragurisha ararimara ngo akagomba kuvuga ngo niwamuha handi ngo aho hiwacu
reka n'umubasangwa aravuga ko abahungutse bashika batanguza imanza z'amatongo mu gihe abasangwa baraguze n'imiryango y'abahunze biciye mu mategeko uno mutama aba muri komine ya Bukembe intara ya Rutana
hagati y'abasangwa n'abahungutse hamwe si sawa ntibigenda neza igitumi bitagenda neza harimo uwuba yiraguze nk'iprasera akarigurira umuntu mugahagatsa haje uwundi agasere agukuramwe wewe rero umusangwa waje udandaje ha hantu kugira uguraho hantu muga agukuyemwo urumva ko umutekano ucuhunga abantu kandi nawe cawitwara uwoye waguriye nawe ntagusubiza amahera kandi nuwoye ahasikiriye agomba yuko umusubiza amafaranga
bamwe mu batowe mu mitumba bo bavuga ko ibibazo by'amatongo vyaduka hagati y'abasangwa n'abahunguka biba biri hagati y'imiryango y'abahunze n'incuti zabo zisigara mu gihugu uwo mutware kwewe rwibanze akemeza ko yahadusa ayo matati abatware bo ku mitumba bihutira kuyatorera umuti hakiri kare uyu ni umwe mu batware batanu batowe ku mutumba wa Kayogoro
twebwe aho duherereye kweri canke ngaha mu ntwaro nukuri turabye mu kibano akibano ni ciza nta muntu mbona gikino mu wundi kandi nta muntu mbona tuku wundi duhanira ku mabomba nukuri je mu kibano nta muntu arambira ati je nahungutse bamfata nabi nta numwe ndabona kabisa kuko nta muntu ndabona je kwitwara ati jewe umusangwa yafashe nabi nta muntu ndabona aza ati jewe uyu muntu yahungutse dufatanye nabo n'ababa inzu zabo zikiriho zari zipanzwe n'abandi baca babateguza bati rero iyi nzu mupanzanye nayagira ahunguke bamurarondera iyindi ashikira muri ya nzu yiwe uwarayipanzemwo yaravuyemo nta kirenga jembo n'abaza bavuga yuko basanze itongo barinyaga iyo bishitse dushatubumviriza dushaduhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugashatubatunganiriza uwegukira iryo tongo mwene rye akaba ariwe dushaturishikiriza hanyuma uwutari mwene rye nawe akarivamo kuko abayahunze bamubona abayari musigiye ari nk'umuryango wiwe aribona urumva ntiyoca arigumamwo kandi nawe ahungutse yarari musigaraniye bavukana canke ari nka mubyara we
ibiharuro dukura mushyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ya SER ryemeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020 abarundi bari bamaze guhunguka gushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania barenga gato 364 muri abo abarenga gato 43 bakaba bahungukiye mu ntara za Makamba na Rutana
dukubitire muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo aho abagendana mu ngira wa sida bo mu kampi ya Rusinda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa muri iyo kampi catumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini vya sida batafunguye n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ishuri rya Amerika Vidaste Ngabo
Bukuru Jeanette n'umubyeyi wo muri inkambi aba muri village ya kabiri yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishirahamwe rya PAM byatumye atubahiriza amabwiriza yari yahawe yo kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida
genda hangayitse nabi nk'ubuho nyine kuva je nta kintu ndajya n'imiti sinkimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'umwe munsi ntariye nzosubira kubyuka mu nzu hirya yeje nk'ubu guhera ejo papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka kuva je nta kintu turajya emuje bundi ho jaki yari hejuru genda hariya agaramamo niho bahayirasi agarama kwa bajya bakokeza buramuharasi yo nuko natwe risonera ikadufata nta kuntu kugenda kugarama hariya Mwubo nyemero wakumira imiti ku munsi wa Mungu w'indweheze no bivuriye mu nzu iri mu nzu kubera nta kuntu yimira kandi shoye saba ko nimba vuse n'igihomo kinda batese mu duteke
Jean Marie Sabiyumva nawe ni umugo wayo wa sida asobanura yuko ubuzima bwe wabayemo muri iyi nkambi irimo abagendana umugira wa sida bagera ku 1500 bwatumye muri bo hari abatakaza ibiro bari basanzwe bapima kubera kudafungura neza
Zinahisa msibe 35 ubungeze ku biro 40 Vyatwe no kumita ta kintu rya njye turapokera ingezwa twadupokeza ku kwezi utumaza ameza ane kunyimbozi kwa gatanu ninya bu telefone baduhaye ta kintu kirimo twa turagurisha 5,500 babiguhaye bisumisha umunsi umwe ugasigara agakarite simu konyene nimba nyamera bazi yarunyika mu mwaka wa ryari baje yuko yondera kandi ka telefone gakure tiri muzima bubi tugeza hanu makungu yo turabukuntu amakungu yo dutabariza ka gice cyo dufashije turi ipfuza ko duhinja tarukaye n'izabandi iki tugendana n'izingwara zidakira cyane cyane twenye haje bujumbura naba nafata umuti kuri wa karede nkafata abakamu muti uyo muzinge ngo ufata umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga ngo nyamaze mu makopo washika mu ruka nywa bira binini wariye ziranyaho zo mu makopo kanwa n'ubuyi bufashe ntabwo bikugira ikizungu zungu ntabwo mba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza ngo wanyora umugi washika mu cyaduka zungu rwa gutangura kudawa ukadavitariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yara twa turonka kabuyi nundu ubakabuyi baragahagaritse.
Aba bagwayi ba sida bari muri inkambi basanga bari bakuriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishiramwe rya PAM hari zinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amadafari. Jean Marie Minani abamwishiramwe by'abagwayi ba sida bo muri inkambi ya Rusenda.
Je mbayeho nabi gose urabona nko bisaba ko n'umuntu aronka kabuye bwa boyi baduhakera nibukibaho nubu baza kubutorera inundu cyo tukabutorera nga kuri hospitali ya nubu n'itukironga bisaba yuko buduheza gataye hamwe tukiyungunganya tukadandaza hama tukaronka nakajya gasururu tunso mutaye tuza turi yungunganyako imbaraga zacu nzishobora guhinga ndushobora gukora akazi k'ingufu saba ko umuntu yicara hasi akadandaza akadiye bagize utuntu.
Twashatse kumenya icishiramwe rya EDC rishinzwe imibereho myiza mu nkambi ya Rusenda rivuga kuri iki kibazo cy'ubuzima buba bagenda na sida bavuga yuko bafite tabyadukundira kuko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'iryo shiramwe kuri telefone y'ingendanwa tabyakunda ariko tuvugishije umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri ASER.
Iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi b'ikambi bakoma batubwira yuko barindiriye basabye bagize demande ariko batarishyurwa barindiriye nabo kwishyurwa ku musaba bagize.
Sabagwayi basida bonyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagendana indwara zidakira zirimo diyabete ndetse n'abo bantu bumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti baba bahawe kwa muganga badafunguye. Ovedatse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Natumibutse inshuti mwese ko muri kumara bananya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Unaho ni mamwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi. Venuste Nshimirimana.
Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2008 Levi mwana wa sa perezida wa gatatu wa Zambia yatabarukiye mu Bufaransa. Levi Patrick mwana wa sa yavukiye ahitwa imufuriha mu majyaruguru ya Zambia mu mwaka w'1948 ari uwa kabiri mu muryango w'abana cumi. Yize amategeko muri kaminuza ya Zambia harangije akora umurimo wo kunganira abantu mu manza mu mwaka w'1992 yagizwe vice perezida na Frederic Chiluba. Nibutse ko mu mwaka w'1989 yarakuriye abunganira Lieutenant General Christian Tembo waregwaga kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Kenneth Kaunda. Urubanza yararutsinze mwana wa sahita atangira gukundwa n'abatavuga rumwe na Kaunda. Mu mwaka w'1994 yeguye ku mwanya wa vice perezida nyuma y'imyaka ibiri avuga ko aseziye burundu kuri politiki. Yagarutse muri 2001 atorewe kuba perezida kandi yamamajwe n'ishyaka rye Movement for Multiparty Democracy MMD. yabaye perezida wa gatatu wa Zambia ndetse no muri 2006 yongeye gutorerwa kuyobora Zambia. Igihe yari mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika abereye i Sharm el Sheikh mu Misiri, perezida Levi mwana wa sa ajyanywe mu bitaro agize ikibazo cy'umutsi wo mu bwonko waturitse. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi yajyanywe kuvuzwa mu Bufaransa. Yitabye Imana ku itariki ya 19 Kanama muri 2008 ashyingurwa ku itariki ya 3 Nzeri n'abakuru b'ibihugu 10 nabande mu ijambo yavuze amusezeraho umupfakazi we Maureen mwana wa se yaragize ati wakundaga gukora utabaruka uri ku kazi wapfuye babaye kubera ko abantu batishimiraga ubwitange bwawe yuza kuba uri hano uyu munsi ukareba ukuntu abantu bahoberana byari kugushimisha president Vimwana mwana wa sazi bukirwa cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ruswa muri Zambia yitabye na afite imyaka 60.
Tuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganiye twateguye mu kanya bigaruka ingaha turashimye mukubira ya dufashe kugeranya ibiganiro twateguye turashimye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi tubatya kamu ubandanye umviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika.